Tuashimile kumandanya kumviliza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze mu makuru kuri no mugoroba mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe mu Burundi amwe mashamwe y'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bo muri ico gihugu bamaze gutera mu byo kwiteza imbere bice mu buhinga bwa none naho hakiri intambwe yo gutera ku abo bakenyezi aha muri Amerika igipolisi kijeje kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo catangaje ko cataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe azwi ku izina rya Prince Kid kivuga ko arondezwa kwera ivyaha byo gufata ku nguvu yagirizwa n'u Rwanda turabigaruka ko handi hato muri ryanino ku isi tugaruka mu kanya kumvururu zo muri Syria zimaze guhitana abarenga igihumbi mu kiringo c'imisi 3 gusa sangwe ikaze ngidonido yano makuru yose Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunze bijwi rya Amerika makuru turahera ku mutekano wa Syria maze kurugwa mu gushamirana kwadutse haraheze iminsi 3 muri ico gihugu hagati y'abajeje umutekano n'abayoboke ba president Bashar al-Assad yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi n'ubwa mbere imishamirano muri Syria ihitanye abantu bangana gucyo mu kiringo c'iminsi mike muri ino myaka 14 iheze Syria iri mu mudugararo abaharanira gateka kazi na muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimo abasivil amajana 745 bagandagujwe amasoro yababarashe n'ibigira nkana kandi babegereye barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125 abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanye ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze hambavu y'ibisasu vyiriwe birumvikana mu hinga itandukanye ya Syria Ibisagara birimo icitwa Latakia kiza mu bikomeye muri ico gihugu vyabuze amazi n'amatara bivuye kuri zimvururu abanyagihugu ba mu gisagara citwa Banias kiri mu caguyemwo benshi babwitorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko mabarabara yari yuzuye ibiziga abandi nabo mubishwe babataye ku nsenge abandi babata mu mihana yabo atakubashingura Ali Sheha w'imyaka 57 ati ababanye banje bagera kuri 20 bahagandaguwe kumwe nabo dukorana bamwe mu bonzi biciwe mu maduka bakoreramwo ubudandaji abandi bagandagurirwa mu mihana yabo tukivuga ku by'umutekano urwego rujeje gucungera umutekano w'abategetsi batandukanye aha muri Amerika barimo president rwatangaje ko rwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe uwo mugabo yo bakomoka muri leta ya Indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya president America White House mu cagucagu guno wa Mungu inyuma yo guhanga n'abajeje umutekano itangazo ry'urwego rucungera umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikorera mu icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe abagize urwo rwego bariko begereza hari umuduga wiwe yaciye asohora ikirwanisho atangura kurasa nabo baramusubiza uwo mugabo atatangaje imyidondoro yiwe canke imyaka yaciye ajanwa mu bitaro urwego rucungera abategetsi ba Amerika kwavuze ko batazi uko amerewe uretse we yakomeretse na wundi yahakomerekeye igihe ukurasana kwaba president wa Amerika Donald Trump yari muri leta ya Florida inzego zijeje umutekano zatangaje ko zatanguye amatohoza ajanye n'ivyabaye Ijwi rya Amerika amakuru yose agezweho hirya no ku isi n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi yacu ya YouTube Instagram Facebook na X ni vewa radio yacu mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika Ayo mu kare kibaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda tuyafatiye ha muri Amerika y'igipolisi kijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo catangaje ko cataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe batazira Prince Kid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha vyo gufata ku nguvu yagirizwa ico gisata kivuga ko cafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika bigenekerezo rya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu itangazo kico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane abajejwe imbibe za Amerika n'umutekano wazo bemeza ko ishimwe yatorotse u Rwanda kandi yari yarurungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'ico gihugu kubera icaha cyo gufata abandi ku nguvu. Josh Johnson atwara vyimfata kibanza igisata ca police ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas. Muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu, ama leta n'ibisagara kugira ngo dute muri yompi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. Igisata cha polisi ya Amerika kijejwe abinjira n'abasohoka n'umutekano w'imipaka kivuga ko ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mategeko, haramwe mategeko amwemerera kuhaguma yaho nyanze. Itangazo gico gipolisi risigura ko igisata cinyamira mabi muri Amerika FBI mu mfunyapfunyo cagize uruhara mu ihagarikwa giwe. Kugitangazo rya polisi jejwa yinjira n'abasohoka, ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye mutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 2024. Inzego z'ico gisata zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azo baragumye mu minwe yazo. Dieudonné Ishimwe muribuka ko yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gutsina yoba yabakorera yihetse inyuma y'amahiganwa ya Nyampinga y'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo cyategura Miss Rwanda. Kuva yapfungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru arabandanya. Amashami atandukanye aharanira iterambere ry'abakenyezi mu Burundi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bamaze gutera mu byo kwiteza imbere muri ico gihugu biciye mu buhinga bwa none. Indongozi z'ayo mashirahamwe naho biruko zisanga impinga ikiri ndende kuko hari gice cy'abigeme n'abapfasoni bafata imwe mu mirimo isaba ubuhinga bwa none nk'iyabega abagabo gusa. Ibindi kuri no nkuru na Thierive Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Abatandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata cya informatique bafashe ya mbere mu gushinga amashirahamwe akora ibyo bize, bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cyabo. Bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijyanye no gutanga amatangazo batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga. Aba barimo umukenyezi Joel Fidesi Gakuba icegera cy'urongo y'ishirahamwe FIADE, ishirahamwe ry'abakenyezi bizi iby'ubuhinga.
Yo ni umwete no kumenya icyo umuntu aba akeneye gushikako, katari gusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise, kuko isanze umwanya n'ujya nyene dufise rero usanga.
Madamu Joele asigura ko iby'ubuhinga bwa none taraba baminuje gusa. Avuga ko mu ishirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashure baronswe inyigisho z'ubuhinga bugezweho.
Twaragiye hamwe baturi mu bisata bitandukanye, migambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo fasha abandi bantu batashoboye guheza amashure kugira tubirishe imyuga.
Umwegeme Emeka tia igira neza nawe ari muri iryo shiramwe ry'abakenyezi bize bize ubuhinga bwa none. Ivyo akora birimo kuriha amafaranga akoresheje ubuhinga. Kuri mikro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoresheje imashini nyabwonko.
Dukora ama projet aho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System, ni application ni logiciel application web ifasha abantu bashaka gutanga ama publicite yabo amatangazo ku maradiyo yose yanga mu gihugu.
Emekatia avuga ko naho biruko hakiraga hazi mu bakenyezi n'abigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira. Akavuga ko harabaciyumvira ko ari bikorwa by'abagabo.
Twasanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane, mengo twabihebeye abagabo mengo biraruhisha. Mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaha ako karyo ko kubyinziramo nabo batera imbere.
twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu. Bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya awukwiriye, naho ngo niyo bishitse bikamugora gatsitara n'umugabo byomushikira. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, avuga ko uyu mukenyezi ajejwe amabanga aheza akayatunganya neza.
Abakenyezi bashoboye bariho kandi baci bavyerekana.
Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi, avuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe, bityo n'ibindi bitamugora.
Mu yamisi yose abari karakora ibintu bitandukanye. Rero yuri ndongozi usanga mu bintu ukora ku munsi utegezwa gukora ibikorwa bitandukanye. Rero iyo ushitse uri umukenyezi ubusanzwe uziko witunganya neza ukame.
Kwa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi, isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi. Agaruka kuri uwo munsi, umukenyezi Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, ahamagarira bagenzi biwe kwama bafashe uwo munsi nk'akaryo keza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera ku murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwamagendera ko.
Umunsi mukuru wo kwirimbura mbega umukenyezi apfuye he? Aho hambere byari bimeze gute? Mbega uyu munsi bimeze gute? Umukenyezi ageze he?
Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Mubanza kuri uyu wa gatandatu, byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abandi. Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora. Mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije, yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi.
Ninacho gituma ari ngombwa gushyigikira imigambi y'abakenyezi, na cyane cyane mu byo batishoboreye bonyine, kugira ngo uruhara rwabo werekeza ku mbaraga zose y'igihugu cyacu wibonekeze gusumba. Nasabye abantu bose bafite icyo bafasha mu iterambere ry'umukenyezi.
Umunsi mpuzamahanga wahari wagateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi ni nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 giteye imbere mu mwaka w'2060. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima.
Tabasuhuje ndi Eugenia Mukankusi, bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Yibasiye miliyoni z'abagore ku isi, ariko na n'ubu abantu ntibitabira kwisuzumisha. Endometriose ni indwara idakira, aho imikaya yisanisha na nyababyeyi ishibuka igakurira hanze ya nyababyeyi. Ibi bitera ukubyimbirwa ndetse n'inkovu, kandi bishobora gutera ububabare bukabije. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'imesi rivuga ko indwara ya endometriose yugarije abagore miliyoni 190 bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Indwara ishobora gutangirana n'imihango ya mbere y'umukobwa, akazarinda agera mu myaka yo gucura cyangwa se guca imbyaro akirwaye. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko muri Afurika ubumenyi ku ndwara ya endometriose bukiri hasi, bituma abagore benshi n'abana b'abakobwa bababara bucece nta kugaragaza ko bayirwaye. Umuryango udaharanira inyungu wo muri Nigeria uyoboye ubukangurambaga bwo gufasha rubanda gusobanukirwa iyi ndwara ibabaza no kurushaho kuyirinda, kimwe no gufasha abagore guhangana nayo.
Mu myaka 20 ishize, Sharon Kechi Adu nibwo yabonye imihango ye ya mbere afite imyaka 15. Kuva ubwo buri kwezi uko imihango yije araribwa bikabije cyane ku buryo ajya no mu bitaro.
My mom specifically she didn't take it to be a serious thing.
Mama umbyara by'umwihariko ntiyabifashe nk'ikintu gikomeye, ku buryo nagiye nkomeza kubyitaho ngeze muri kaminuza, kuko hari igihugero ukibaza uti kuko ari njyewe bibaho.
Ishami rya Loni ryita ku buzima rivuga ko iyi ndwara endometriosis yibasira 10% by'abagore n'abakobwa bari mu myaka y'uburumbuke ku isi. Itera kuribwa cyane mu kiziba cy'inda ndetse no mu mayasha, kandi ishobora kongera ibyago by'ubugumba kugera ku 50% mu bagore.
nubwo iteje ako kaga ibura ry'imibare ya nyayo yuko ihagaze muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ryatumye isuzumwa ryayo riri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'uko bihagaze mu Burayi no muri Amerika.
We have about 30-40% of our patients are
kuva kuri 30 kugeza kuri 40% by'abarwayi dufite barwaye endometriosis ni abagore bari mu myaka y'uburumbuke. Bivugwa kandi ko 11% by'abana b'abanyeshuri bacu b'abakobwa bafite iyi ndwara ya endometriosis itarasuzumwa. Ikibazo hano nuko iyi ndwara itagaragazwa cyane bitewe nuko nta bumenyi abantu bayifiteho. Isuzuma ry'inzobere n'imboneka rimwe n'uburyo bwo kuyisuzuma burahenze kandi ntibikunze kuboneka muri twinshi mu turere two muri Nigeria.
Abenshi hano kandi ntibabona endometriosis nk'ikibazo gikomeye. Aho niho Olivia Nwankudu n'umuryango udaharanira inyungu we Indo Survivors International Foundation baziramo. Uyu muryango yawutangije mu 2017 nyuma y'imyaka myinshi amaze kumenya uko ahagaze agamije kongera amakenga ya rubanda kuri iyi ndwara no kongera umubare w'abayisuzumisha.
When a young girl walks into a doctor's office,
nyinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya.
Uyu muryango wafashije abarwayi ba endometriosis barenga 2000 kubona ubuvuzi ndetse uhugura abanyeshuri b'abakobwa babarirwa mu 1000 kuri iyi ndwara. Ukora kandi inama ngaruka gihe zigamije ubujyanama mu bijyanye n'amarangamutima ku bagore bayirwaye.
When I joined and I met other women that
nyinjiramo nahuye n'abandi bagore bafite inkuru zijya gusa nk'iyanjye, bisa nkaho turimo kuba mu buzima bumwe, kandi numvise nduhutse nti sindi njyenyine, sindi umusazi, ntabwo ndimo gukabya.
It just gave me a sense of belonging.
Nima kumva hari aho mbarizwa banyumva ko ntari njyenyine muri uru rugendo, mfite abandi bantu banyuze mu bisa nk'ibyo nanyuzemo.
Nwankutu avuga ko hatabayeho ubufasha bwinshi bwa guverinoma n'ubw'abikorera gusakaza ubukangurambaga ku ndwara ya endometriosis bizagorana, kandi abandi bagore benshi bashobora kurushaho kuhazaharira.
Twabajije abadukurikira ubumenyi baba bafite ku ndwara ya endometriosis ndetse n'icyakorwa ngo abantu barusheho kwisobanukirwa bamenye ubuvuzi bwayo nuko abayirwaye bafashwa. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye i Josh muri Nigeria kuri ingingo.
Endometriosis ni indwara ikunze kwibasira nyababyeyi, aho endometriosis ikurira hanze ya nyababyeyi. Akenshi ikunze guhuzwa n'ububabare mu bimenyetso byayo. Abagore bagira ububabare, ni ububabare buba bukabije, kandi ni bwa bwoko bw'indwara iyo umuntu atayisobanukiwe agenda agahugira ku bindi bintu atazi mu by'ukuri impamvu ko ariyo kibazo.
Indwara yibasira abagore ifatanya ababyeyi, cyane cyane baba bakorera imibonano mpuzabitsina bakabona amaraso araje. Urebye bisa nk'aho nta buryo bwo kuyirinda, ivurwa n'imiti cyangwa se akenshi ubuvuzi bwo kubagwa. Iyo umuntu arwaye indwara nk'iyo agomba kwicara muhira ngo atangire gukoresha imiti gakondo, agomba kujya kwa muganga kugira ngo ikibazo gikemuke.
Ububabare bwo mu mihango duhura nabwo rimwe na rimwe buza nk'ibintu bisanzwe, ubundi bigasa nk'aho bidasanzwe. Impamvu mvuga ibi ni uko haza uburibwe, ubundi amaguru akabyimba, hakaba kuruka rimwe na rimwe no kubura ubushake bwo kurya.
Endometriosis is a reactive.
Endometriosis ni indwara ituruka ku kuba hari ikibazo muri nyababyeyi. Dukunze kuyita kandi indwara yo kubyimbirwa, aho imiterere y'ingiramubiri za nyababyeyi zisa n'izagutse cyane ndetse zikaba zakurira no hanze ya nyababyeyi. Uko kwaguka kw'izingiramubiri za nyababyeyi twita endotrium ushobora kuboneka no hanze ya nyababyeyi mu gice kiri hagati y'inda n'ikiziba cy'inda n'andi. Izingira mubiri twita endotrium zitwara bijyanye n'impinduka mu misemburo, bivuze ko ikibazo cyose endometriosis iteza kiba ari ikibazo kigenda kigaruka nyuma y'igihe runaka, bivuze ko kigenda kigarukana n'imihango ngaruka kwezi y'umugore. Gukora ubukangurambaga ni ingenzi mu gukemura buri ngorane yose y'ubuvuzi. Ubukangurambaga buzafasha mu kongera ubumenyi abaturage bafite kuri iyi ndwara. ibyo biba byatuma bashakira ubuvuzi ku nzobere bibaye ngombwa mu gihe barimo guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe cy'imihango.
Dr. Augustine Kwabena Tawia ni muganga w'indwara z'abagore ekomasi muri Ghana. Aratwungura ubumenyi ku ndwara ya endometriose.
Endometriosis is a condition.
Endometriosis ni indwara isobanuye gusa ko hari ingiramubiri za endometrium zagiye hanze ya nyababyeyi. Iyo witegereje inda ibyara cyangwa se nyababyeyi y'umugore, igizwe n'utwugara dutatu. Hari akugara ko hanze, icyo wakwita umuzenguruko. Hari akugara ko hagati, twita myotrium. Hakaba rero n'akugara ko imbere, twita endometrium. Ibigomba kuba imbere mu kugara k'imbere muri nyababyeyi. Iyo rero ufite ingiramubiri za endometrium zakuriye hanze y'igitereko cya endometrium nyirizina, ibyo nibyo bitera indwara za endometriosis. Mu magambo yoroshye, indwara ya endometriosis ni ukuba kw'ingiramubiri za endometrium hanze y'igitereko cyayo. Indwara ya endometriosis imaze imyaka myinshi izwi. Nta mpamvu n'imwe izwi yitera, ariko hari zimwe mu mpamvu zishobora guhuzwa na endometriosis ku buryo zaba imbarutso y'ukuza kw'iyi ndwara no gukura kwayo. Zimwe muri izo mpamvu zirimo izishingiye ku tunyangingo sano zizwiho kuba uruhererekane mu miryango, mu nshuti, abavandimwe ba hafi, umubyeyi n'umwana. Izwiho kandi kuba yaturuka ku bidukikije, ihumana ry'umwuka, ihumana ry'amazi, ishobora kandi kuza biturutse n'ingorane zaturutse ku kubagwa. Indwara ya endometriosis mu by'ukuri igaragazwa no kuva amaraso menshi mu gihe cy'imihango ndetse no kuribwa cyane. Ishobora kandi gutera ubugumba. Mu bijyanye rero n'ubuzima bw'imyororokere, n'umugogoro uremereye. Ibaze nawe umugore kuza kugana buri kwezi yavuye amaraso menshi mu gihe cy'imihango, bigatuma hari nubwo amaraso amubana make mu mubiri kugera ubwo ashyirwa mu bitaro. Uyu mugore akenshi abahorana ububabare bukabije bwo mu kiziba cy'inda, ububabare bwo mu gice cy'inda yo hasi bitewe na endometriosis. Kandi uyu mugore abamaze igihe kinini agerageza gutwita ariko byaranze. Rero indwara ya endometriosis ni umugogoro ukomeye ku buzima bw'imyororokere bw'abagore. Hari ubuvuzi, ariko uburyo bw'ubuvuzi bujyana n'icyifuzo cy'umurwayi. Ubuvuzi bushobora kuba imiti, kubagwa se, cyangwa se byombi bihurijwe hamwe. Nk'urugero, icyo dukora ni uguhagarika ikorwa ry'umusemburo wa estrogene mu mubiri. Ngira inama abarwayi bose, abagore bose, ko bajya bivuza. Ntibakwiye gusanisha uburibwe bwo mu kiziba cy'inda, kuva cyane mu mihango, kutabasha gutwita. Ntibakwiye kubisanisha n'izindi ndwara. Bakwiye kujya baza kwa muganga hakiri kare. Dufata amateka arambuye y'uburwayi, tugakora isuzuma ry'umubiri n'ibindi bizamini nk'icya laparoskopi gisuzuma ibice by'imbere mu nda.
Ijwi ry'Amerika, ubu naho abakunzi b'agakino Combo Taxi umwanya n'urwanyi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ewe, madam, urashaka cyanga?
Mumbabarire, ni jamwe ariko muravuga.
Ni wowe nyine. Uyagara cyaho ku gipango cy'abene. Biragaragara ko uri munzi y'Rusange. Nago mbizeye.
Twebwe?
Ahubwo se urukubokora na za bandi zazindi zizano zikiba abantu mu ijoro. Bajyanwe baba amatara y'abendi, ayo motoka y'abendi.
Shuf, n'ukuri. Je vyabaye ngombwa ko mpunga igihugu canje. Je mba ngaho muri iyo kambi, iyo yo hakujya y'umuji.
Urakeka ko ibyo binyoma byawe navyemeye.
Umviriza. Je bari bandangiye nga ngo ndaharonka ubufasha.
Ahubwo le kampite abantu banyine igipango baze hano ubasobanure icyo washakaga ku gipango cyabo.
Kuri je singorane n'abasuma je ndi mpunzi gusa.
Ebe urabisobanura abapolisi baze hano.
Niko mana yanjye. Je mfise abana mu ikambi. Ubu narinje nga anyi ndaronka ubufasha ngo ndabe yuko noronka ico ndabasumira ndabashire bari.
Mirewe boss. Mirewe. Ngiye mutuye hano.
Ah,
aho ni wanyu mwebwe muri bande ko nta bamenye ubundi
je ndo umushoferi wa taxi nari ndimo gutambuka mbono umujura ku gipango cha walimo arimo kukiringiza ringizamu
umujura ari hehe
umudamu
muri kumwe
uyu akoragana wa munaba bandi berusange nje mufashe arimo kurunguruka no ku gipango cyawe
mada hindukira nishoboka ni wowe se nyakasani mana yanjye urumva nta kimwaro ufite gufata impunzi nabavuye mu byabo bose ukabashyira mu gatebo kamwe ukabita amajura kubera ubuzima bubi babayemo
bose ndabasaba munyumve mumabarire kabisa
ahubwo nawe wari ukwiye gutanga umusanzu tukagira icyo tushaka tukaramira uyu mudamu n'umuryango we yerega nabo ntibigeze bahitamo kuza muri ubuzima bubi nk'ubwo barimo umenye ko ibi bintu bishobora kuba kuri buri muntu wese uri muri aka karere nanjye ndikukubwira ko nabaye impunzi gahungira iwabo kandi barafashije
rose madamu nta biribwa afite mu motoka yanjye ikintu ufite cyonyine ni amafaranga nakoreye kuva mu gitondo niba ari bo gufashe ashyira nta kibazo ariko babanje ku mutima
urakoze rwose
cyari ikiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze abiri aha ni ibiganiro byacu vya kano kanya bibaye birabangirira kuri micro no muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazwe nabategure nongera ndabashikiriza ibiganiro by'uno mugoroba ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye ndabifuriza kugira umugoroba mwiza turasubira mu makuru yo mu gatondo.
Kongo sabira tenga nsabimana kukuzo za mauro yeah ahora temba nguruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi minsi mibi niza nizangutere kuva ku mwami uzakomere wibuke kwari ugenga byose n'igizo zizabaye impamo urenza uwakekaga uramenye gusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusara mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo mukundana